Eric Mandala.
Ni la Dion, il jouit l'Amérique. Il y a du jouit d'Amérique, il s'en allait là, il y a Washington DC, mon Kilundi, mon Kilwanda, mon Rundi, mon Kumbia, mon Yongo, mon Dufi, à Chatouève, mon Kumitro, mon Chenda, mon Kumitro, mon Yuri, mon Zivide, mon Gwanda, mon Kumi FM, j'ai la canne de 8 tatou, la FM, mon Mounan, mon Ani, 8 tatou. Mon Yuri, les amis, c'est très commune, mon Fédéric, mon Kiji, à Tramégé, il gagne l'Europe de Kouissaha, il gagne l'Europe, tu andas à Quatébouda. Mungu zaachukwira ikiza cha corona cyadutse kwisi hose ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya imakamba na rutana mu Burundi abarundi baherutse gutahuka bavuye mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bakirwa neza n'abasigaye mu Burundi nyamara ngo barahanzwe ikibazo cy'amatongo abakuru ku mitumba bavuga ko icyo kibazo cyama cyatorewe inyishu
nta kirengaje mbona abantu bavuga yuko basanze itongo bari nyatsi iyo bishyitse dushatubumviriza dushaka duhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo hanyuma tukabumviriza tugashaka tubatunganiriza uwegukira iryo tongo mwene rye akaba ari we dushaka turishikiriza
uyu ni umwe mu batware bo ku mutumba Kayogoro iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini arimo ikibazo cy'abarundi bari bagiye mu Rwanda kwivuza canke mu kazi ikibazo cy'inzara mu mpunzi z'abarundi ni kambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'ibitigiri by'abandura ikiza cya corona ibandanya kwiyongera mu gihugu cya Uganda turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko iyi mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi
turahera mu yavugwa muri Mali Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita mu gatondo ko kuri wa gatatu yatangaje ko atanze imihoho kandi bica bija mu ngiro ni nyuma yaho abasirikare b'abarobeli bamukubitiye kudeta ejo ku munsi wa kabiri mu ijambo yashikirije kuri televiziyo uwo mugabo w'imyaka 75 yavuze ko leta n'inamashinga amateka ya Mali bifuswe yashimiye abanyagihugu bamubaye hafi mu myaka yaramaze ku butegetsi hamwe n'urukundo bamweretse iba bitangaje inyuma yaho we n'umushikiranganji wiwe wa mbere Bubu Cisse bafatiwe n'abasirikare ejo ku munsi wa kabiri bibaye kandi nyuma y'amezi hari uruhagarara rwa politike mu gihugu rwabayemwo no gutana mu mitwe hafa abantu bashika kuri 11 bibaye kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ejo yari yasabye ko perezida wa Mali hamwe n'abagize leta yiwe barekurwa bidatevye kandi atakibanje gusabwa akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano nako kategekanya gutunganya ibiganiro byihuta ku ruhagarara muri Mali iyo nama yari yasabwe n'Ubufaransa hamwe na Niger ikabera mu mwiherero umugambi uri ku butegetsi muri Cote d'Ivoire watangaje ko ku munsi wa gatandatu uzokwemeza perezida Alassane Ouattara ko ari we mukandida azoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi Perezida yari yarahevye kongera kwitoza ariko yongeye kwisubira ko inyuma yaho we yari yarahisemwo kuzomusubirira umushikiranganji wa mbere Amadou Gon Coulibaly ahitaniwe n'ingwara y'umutima mu kwezi guheze ibwirizwa shingiro rya Cote d'Ivoire ryemeza ibiringo bibiri ku butegetsi ariko Ouattara w'imyaka 78 y'amavuko amaze gutwara ibiringo bibiri yasabwe n'abayoboke biwe kwiyongera abanyepolitike b'igihagararo baramaze kumenyesha ko bazohiganwa nawe muri ayo matora yo ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi abo nabo ni Henri Konan Bedie yigeze kuba perezida wa Cote d'Ivoire wahoze ari umushikiranganji wa mbere Pascal Affi N'Guessan wahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire Marcel Amon Tano hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji w'indero Albert Toikwese Mabri Chancelier w'Ubudage Angela Merkel kuri wa kabiri yasabye abanyagihugu biwe kwambara udufukamunwa no kubahiriza ayandi mategeko yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 nimba bashaka ko batezurirwa ingingo zafashwe ku gihugu Merkel yavuze ko ibitigiri bishasha by'abandura hiyongereye inshuro zibiri mu ndwi zitatu kandi kwibyo bidakwiye kubandanya mu gihugu yavuze kwiryo gwirirana ryatewe n'uko abantu bagize ingendo mu buruhuko bwo muci kandi ko adashobora gutezura ingingo zafashwe kuri COVID-19 mu gihe abandura bashasha biyongera. Ikigo cy'Ubudagi kijejwe kugenzura indwara kuri wa kabiri cyatangaje ko abantu bashasha 1,390 banduye uwo mugera. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika itangaza ko abamaze kwandura uwo mugera mu Budagi bageze ku 226,077 hamwe n'abarenga 229,000 umaze guhitana. Iyo kaminuza nyine ivuga ku kwisi uwo mugera ugeze ku barenga 211,987,200 umaze kwandukira hamwe n'abarenga 775,900. Hano muri Amerika naho abarenga 5,478,500 ni bamaze kwandura hamwe n'abarenga 171,600 bamaze kwasiga ubuzima. Ibihugu bya Israeli na Sudani byo kuwa kabiri byavuze ko byegereje gushika ku masezerano y'amahoro inyuma y'iminsi Israeli igiraniye amasezerano nk'ayo na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu.
Urakoze Aloise ku makuru ije kudushikiriza. Tuyibutse inshuti mwese kumwe kumwe n'abandanya kumviriza radio y'ibihugu bya Amerika isanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda turi ku FM 103.3 mu kanya amakuru avugwa mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru mu ntara tuyatanguriye mu gihugu cya Uganda ho ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu uvuga ko abanyagihugu batacubahiriza amategeko yo kwirinda ikiza cya corona ngo ari nacyo catumye ibiharuro by'abanduye ico kiza biduga. Inzego zijejwe umutekano zace zifata ingingo ziteka abanyagihugu kubahiriza amategeko. Ido ni ido inkuru mugezi wacu Ignatius Bahizi ari mu Buganda.
Mu minsi mikishize imibare y'abanduye icyorezo cya COVID-19 yazamutse ku muvuduko uhambaye ku buryo mu minsi ebyiri yonyine havumbuwe abanduye basaga 100 kandi mu cumweru kimwe cyonyine hakaba hamaze gupfa abantu 3. Umubare wamaze kwitaba Imana bose hamwe akaba amaze kugera kuri 15 kuva mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umuntu wa mbere yambuye ubuzima n'icyo cyorezo mu gihugu. Imibare mishya y'abanduye mu gihugu yerekana ko abantu 163 aribo bamaze kwibasirwa n'icyo cyorezo ku bagera ku 333 bamaze gukorerwa ibipimo by'ubuzima. Kuri abo banduye abagera ku 165 bo bamaze kuvurwa barakira kandi 423 bo akaba bakiri mu mavuriro. 15 nibo bamaze kwitaba Imana. Uyu muvuduko abantu batangiye kwanduriraho niwo watumye Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ishaka gushyiraho izindi ngamba zikaze kuruta izari zihasanzwe ukurikije umuvugizi wayo Bwana Emma Ainebiona.
Really, we had allowed the population to comply.
Ati twabanje kureka abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubwabo ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku ngufu dufashijwe n'inzego zishinzwe umutekano cyane cyane kureba ngo buri muntu wese uri hanze y'urugo rwe yambaye agapfukamunwa abantu ntibirundanyirije ahantu hamwe ari benshi gukaraba intoki buri kanya hamwe n'ibindi bijanye no kwirinda iki cyorezo. Ayo mabwiriza kimwe n'ubwinshi bw'abakoresha imodoka zitwara abagenzi namwe muyaje kutubahirizwa nyuma nubwo leta ikemerera abantu gusubira mu kazi kabo batangiye babyubahiriza. Bisi zitwara abagenzi zategetswe kuja zitwara 50% by'abagenzi zisanzwe zitwara nazo ngo ntizicubahiriza ayo mabwiriza. Nabajije Bwana Emma impamvu abantu batagikurikiza aya mabwiriza yose.
Yeah, you know it is a behavior change issue and also maybe some fatigue.
Ati ni ikibazo cy'imyifatire y'abantu yanze guhinduka hamwe no kurambirana kw'ibintu bari batamenyereye nk'amabwiriza yose yashizweho. Tugomba kudahwema kwibutsa abantu gukurikiza aya mabwiriza ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku gahato. Urabona nka bisi zitwara abagenzi zatangiye zubahiriza amabwiriza yose zahawe ariko ubu ntikizi yakurikiza. Ministeri ibishinzwe kaba yatangaje ko ishobora kongera guhagarika imodoka zose zitwara abagenzi kuko zanze gukurikiza ayo mabwiriza. Amwe mu mazu manini nini mu mujyi wa Kampala abiramo amasoko yari yaremerewe kongera gufungura yongeye gufungwa mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutubahiriza ayo mabwiriza. Kandi hari n'ibigo bitandukanye nk'inganda zahisemo gufunga no gushira abakozi bazo umukato bitewe n'uko bamwe muri abo bakozi basanganywe uburwayi bwa COVID-19. Ikigo cy'itangazamakuru cya Leta The New Vision nacyo cyaragifashe izindi ngamba zo kwirinda zikaze nyuma yaho umunyamakuru wacu umwe yanduye icyo cyorezo kandi abandi banyamakuru batanu ba Radio Pacis yo majyaruguru y'igihugu nabo akaba basanganywe ubwo burwayi. Ibyo bigo byombi by'itangazamakuru ntabwo byahagaritse akazi ariko birimo gukorana na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akaze yo kurinda abandi. Ignatius Sibahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Dukubitire mu Rwanda naho aho abarundi barenga ijana na mirongo itatu bifuza gutaha bakiri muri icyo gihugu kubera imbibe zugaye bitewe n'ikiza cya corona. Benshi muri bo bari bagiye mu Rwanda ku mvu z'akazi cyanke kwivuza, abatari bake muri bo batanguye gusaba ubuhungiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tier Kavera Miyonkuru.
Igitege ntabanduka c'abarundi bose bugaraniwe mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya. Gusa ubuserukizi bw'Uburundi mu Rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati y'ijana na mirongo itatu n'ijana na mirongo ine. Ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurusha bo kuko hashobora kuba hari abatayituye. Abo nabugaraniwe mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza c'umugera wa corona. Bagezwe ahanini nabaje kwivuza, abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi, abari kuramutsa imiryango yabo, hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu guheze, abo barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cabo kugira ngo bubafashe gutahuka. Ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga ibihumbi umunani y'itike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari. Yamara inyuma y'ukwezi kumwe, ambasade y'Uburundi yarabahamagaye ibabwira ko Leta y'Uburundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka. Amafaranga yabo barayasubijwe. Ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara ca Kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'ico kibazo ari nyinshi. Kubera umutekano wabo, bamwe muri bo badusavye kutabavuga amazina.
Murabona iyo bakomeje kuja mu gihugu cy'iwawe kandi barusanze ufise igihe watekanije cyo gusubira inyuma, harabura ibintu by'amafaranga, ukabura uburyo bwo kubaho, hariho benshi bari bafise ubuzi, twatakaje ubuzi, tubayeho nabi, tuguma dusaba indaro, umusango uri kuraha. Uragurana umuntu, uragurana umugenzi, ariko n'ubu twaherewe nta kimwe dufise. Umva rero tuguma dusaba yuko twunganirizwa, bakatekura twagenda kuko urumva ntabwo twe twahunze, twaje tuje ku bintu bizwi.
Ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu cy'u Rwanda basaba ubuhungiro.
Bongeye Burundi ngo barabyase. Sinzire ko ashaka ko tuguma turi mu nzi. Hari wabwo twese tuzabusaba, ariko twese tugiye gutanga kubusaba kuko urumva none twabaho gute, ata burenganzira bwo kuba mu gihugu ufise. Umwe twaragiye gutabaza igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye FEMA kine cyatubwiye ati ingurane ndani turazizi nimwe murarindira, natwe tuzohava tugenda gusaba ubwo buhungiro. Tukaba twaza ko bazatwakira kuko twagize ingorane. Urabona nk'ubu Burundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntibatuzi. Iyo amaze kuvangwa n'abazi tuzava tugira n'umutekano muke, aho tuzabasubirira hariya. Nicyo gituma rero benshi batangiye kuza barasaba bagume ngaha.
Icyo kibazo catumye imiryango icikamo kubiri. Uwo mugabo yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe i Kigali mu gihe yari yaje kwivuza. Uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshe.
Urugo ruvuze ina rugo amezi atandatu. Urugo rurimo umwana kumabaza mama rihe, bakavugana ku telefone, ndagukumbuye uzoza ryari. Mpaje ngiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane. Hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye, ugasanga umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi, umwana akababara ubwiza urataha akakubwira ngo wowe ngo uyu munsi ngo nawe wantaye. Urumva ko nk'uko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye mu byo gutunganya urugo naho nyine biravuna. Hanyuma twari twaramvise ngo bagerageje Leta y'u Burundi igomba kuserukiza bw'u Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe baratanga n'amahera yo kuzoza. arazukoze kurenga n'ituzi byahereye.
Jean Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cyo Burundi yatangaje ko kugira ngo abo barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimo n'iz'umutekano. Ijwi rya Karegwa turekesha abagenzi bacu bi radio rya Bongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu heze.
Abo bantu wumva ni abarabarundi none ni babagomba gutahuka, hariho iyo nzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo nzira ategerezwa gucamo, kandi hariho yavuze iki kiza karanda cha korema. Abo bantu tugira Imana bari mu gihugu kirimo abantu cyubana amateko ya OMS nihagera bazogaruka. Nso kubangira rero haba hari ibiriko birakogwa mugabe bantu nibafatwe n'impunzi. Abo bantu ntabonzi gusa mvuze ni nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ubushanzwe amagara y'abantu bukorane bw'imigenderanire n'ubwo umutekano hanyuma bagaruke.
U Rwanda bwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu baco. Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishoye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kondwi heze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka.
Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bagize ku 136 baje mu buryo butandukanye. Bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha. Ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe. Turabikora ariko u Burundi mwanga kubakira. Ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni kibazo ubwa mbere cyari catewe n'umugera wa corona, ariko mu nyuma gihinduka ica politike n'imigenderanire hagati y'u Rwanda no Burundi ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Dukwitire mu Burundi aho abarundi baherutse guhunguka mu ntara ya Makamba na Rutana bagifise ingorane zo gusubizwa amatongo yabo. Iradio Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali.
Intara za Makamba na Rutana mu bantu bw'u Burundi ni zimwe mu ntara zakira abarundi baherutse guhunguka ku bushaka kwabo bava mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu ziri mu ntara ya Kigoma igihugu cya Tanzania. Bamwe muri abarundi bahungutse muri ano mezi abiri aheze bavuga ko muri rusange bakiriwe neza n'abasangwa nk'uko vyemezwa n'aba bakenyezi bahungukiye ku mutumba zone na komine Kayogoro intara ya Makamba.
Nukuri turahana yambu kari turaramukanya nta na kimwe
aratwakiye baratwakira utuntu tuzanye aho dushitse nyene inzu dukose baradufasha kutwinjiza cangora ne nimwe turicara turayaga turacera inkuru bagatatiye muganda kenya gatunguru wunda kaza tukagahana taki bazo na himwe bakakura urutsa utwawe dukwiye nta kantu kavamo arako wibagiye barakarondera bakakukazanira uri hanyuma kagushikana aho wagombye gushika atakibazo na himwe
ubigaragaza tubona zanaga koka kaza gukora mutsakaza ati mwene data yakumbati ikenya kumbati twasigaya ha nuza avuga ngo mpereza twatugori wose ko manage nzariranyishe tugahana utumuha yaragenda nawe akaraba ati umuntu yagizibuka tubona rutwa kuzani ehe niko kimetse
naho biruko. Bamwe muri abarundi bahungutse bavuga ko hari gihe basanga amatongo yabo yari hagiwe n'abandi bantu bigatuma bashikira mu manza z'urudacika nkuko bivugwa n'uwo mukenyezi yahungukiye ku mutumba wa Kayogoro.
Jewe mbere nasanze ni manza zirimwo magomba kuntwara homba bakaparisera nabako hagati y'abantu tutazi bakavuga ngo nahi wabo atarahi wabo hanyuma rero bagaca babaci baducira imanza mbi babakabacira imanza mbi kubera baba bitangiye amahera baca barahatwara none imanza nazo ziri muri sentare aba rero abashinga nawe bangaha bakabona iyo babahaye amahera bagaca bagenda ngo bashikirize rero natwe tukaca twanka none ubu rero tugomba tubandanye niyo badutwara muri sentare tugenda iyo ataba babanye mbere
barabafashije bamwe bamwe barabafashije n'ubu baracyabafasha none ko bitarahera n'ubu baracyabafasha ariko rero ubwabo ikintu cishe ngaha n'ukubera ibiturire byari biba byinshi bagaca rero bagomba kugabitango ryanaka ngo nta n'abanino ngo abitanzania ngo yaze agurishe igihuye we yahoramwo rero ngo aragurisha ararimara ngo akagomba kuvuga ngo ni bamuhahande ngo aho hiwacu
reka n'umubasangwa aravuga ko abahungutse bashika batanguza imanza z'amatongo mu gihe abasangwa baraguze n'imiryango y'abahunze biciye mu mategeko uno mutama aba muri komine ya Bukembe intara ya Butana
hagati y'abasangwa n'abahungutse hamwe si sawa ntibigenda neza igitumi bitagenda neza harimo uwuba yaraguze nk'iparasera akarigurira umuntu mugahagatsa haje uwundi agasere agukuramwe wewe rero umusangwa waje udandaje ha hantu kugira uguraho hantu muga agukuyemwo urumva ko umutekano ucuhunga abantu kandi nawe cawitwara uwoye waguriye nawe ntagusubiza amahera kandi nuwoye ahasikiriye agomba yuko umusubiza amafaranga
bamwe mu batowe mu mitumba bo bavuga ko ibibazo by'amatongo vyaduka hagati y'abasangwa n'abahunguka biba biri hagati y'imiryango y'abahunze n'inshuti zabo zisigara mu gihugu uwo mutware kuwe rwibanze akemeza ko yahadusa ayo matati abatware bo ku mitumba bihutira kuyatorera umuti hakiri kare uyu ni umwe mu batware batanu batowe ku mutumba wa Kayogoro
twebwe aho duherereye kweri canke ngaha mu ntwaro nukuri turabye mu kibano akibano ni ciza nta muntu mbona gikino mu wundi kandi nta muntu mbona tuku wundi duhanira ku mabomba nukuri je mu kibano nta muntu arambira ati je nahungutse bamfata nabi nta numwe ndabona kabisa kuko nta muntu ndabona je kwitwara ati jewe umusangwa yafashe nabi nta muntu ndabona aza ati jewe uyu muntu yahungutse dufatanye nabo n'ababa inzu zabo zikiriho zari zipanzwe n'abandi baca babateguza bati rero iyi nzu mupanzanye nayagira ahunguke bamurarondera iyindi ashikira muri ya nzu yiwe uwarayipanzemo yaravuyemo nta kirenga je mbona baza bavuga yuko basanze itongo barinyaza iyo bishitse dushatubumviriza dushaduhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo hanyuma tukabumviriza tugashatubatunganiriza uwegukira iryo tongo mwene rye akaba ari we dushaturishikiriza hanyuma uwutari mwene rye nawe akarivamo kuko abayahunze bamubona abayari musigiye ari nk'umuryango wiwe aribona urumva ntiyoca arigumamwo kandi nawe ahungutse yarari musigaraniye bavukana canke ari nkamubyarawe
ibiharuro dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ya SER ryemeza ko gushika mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2020 abarundi bari bamaze guhunguka gushaka kwabo bavuye mu gihugu cya Tanzania barenga gato 1,344 muri abo abarenga gato 1,033 bakaba bahungukiye mu ntara za Makamba na Rutana
dukwitire muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo aho abagendana umugira wa sida bo mu kambi ya Rusenda batangaza ku kibazo cy'inzara ivurwa muri iyo kambi catumye bamwe muri bo bahagarika kunywa imiti ya sida kuko bibagora kunywa ibinini vya sida batafunguye n'inkuru yo mu menyesha makuru y'ishuri rya Amerika Vidaste Ngabo
Bukuru Jeanette n'umubyeyi wo muri inkambi aba muri village ya kabiri yatubwiye yuko kuba bamaze igihe kirekire badahabwa ibifungurwa n'ishirahamwe rya PAM byatumye atubahiriza amabwiriza yari yahawe yo kwa muganga yo kunywa ibinini bigabanya ubukana bwa sida
genda hangayitse nabi nk'ubuho nyine kuva je nta kintu ndaje n'imiti sinkimira imiti narahagaritse hejuru y'inzara kubera ndakimize nk'umwe munsi ntariye nzosubira kubyuka mu nzu hirya yeje nk'ubu guhera ijo papa nta kintu ndashyira mu kanwa ndagahemuka kuva je nta kintu turajya emuje bundi ho Jackie yarahejo genda hariya agaramamo nibo bahirasi agarama kwa bajye bapokeze buramuharasi yo nuko natwe risonera ikadufata nta kuntu kugenda kugarama hariya Mwubwa nye meruwa kumirimiti kumusu wa mungu ndu heze. Nobi furie mungu. Iri mungu. Kubera na kuno yimira kani shoye. Sala kwa ni mba pusa negi homo kina wa tusumudu teke.
Jean Marie Sabiyumva na wenu mungu wa iwasida. Asubanura yuko uzima wiyo wa wayo mumuri inkambi. Iri mama jenda numugira wasida bajira kujubi na maganatano. Bugatu mnimuri wo. Hara bata kazibiru bariwa sanzgova pima. Kubera kuda fungura nezu.
Dina jisana msibemi ngitaratu na vitano. Ungeze kubira milo unguine. Vyacho ni kumimita taa kinu ya nituko tulapokera ingia tuwadupokeza kukwezi utumaza meza ani kukunyimukwezi kwa katana ninyia utelefone baadu haa taa kinu kilimu tuko tulabugulishu mbivitanu na tubili hindu babi kuhayu visumishu mungusumwe ukasika agakarite simu konyeni nimbara nyama herawazi ya runji kwa mwaka wajari baje yuko uyondira kandi ka telefone gakuye kiri muzima bubi tugeza hano makungu yo turabukuntu amakungu yo dutabariza ka gice cyo dufashije turipfuza ko duhinge zitarukaye n'izabandi iki tugendana n'izingwara zidakira cyane cyane twenye hajeye bujumbura naba nafata umuti wa karede nkafata abakamu muti uyo mushye ngo ufate umuti baguha igikombe cy'amata ukavuga guhenya maze mu makopo washika muri ukajinwa bira binini wariye ziranye maze mu makopo kanwa n'ubuyi bufashe ntabwo bikugira ikizungu zungu ntabwo mba bikuboreje ariko hano urabinywa bikakuboreza nk'uwanyora umugi washika mu cyaduka zungu rigwa gutangura kudawa ukadavyutariye ugira inzara ugira utaronka twa kakabuyi mu minsi yara twa turonka kabuyi nundu ubakabuyi baragahagaritse.
Aba bagwayi ba sida bari muri inkambi basanga bari bakuriye gufashwa guhabwa igishoro bagacuruza kuko izindi mpunzi zitagwaye izo nubwo zitinda guhabwa ibifungurwa n'ishiramwe rya PAM hari zinyuzamo zikajya gukora imirimo y'imbaraga mu baturage b'abakongomani irimo guhinga ndetse no gukora amadafari. Jean Marie Minani aba mwishiramwe ry'abagwayi ba sida muri inkambi ya Rusenda.
Je mbayeho nabi gose urabona nko bisaba ko no muntu aronka kabuye bwa boyi baduhakera nibukibaho nubu baruza kubutorira inondo cyo tukabutorira nga kuri hospitali ya nubu nitukironga usaba yuko buduheza gataye hamwe tukiyungunganya tukadandaza hama tukaronka nakajya gasururu tunso mutaye tuza turi yungunganya ko imbaraga zacu zishobora guhinga ndushobora gukora akazi kingu saba ko umuntu yicara hasi akadandaza akadeba gitutuli.
Twashatse kumenya icishiramwe rya EDC rishinzwe imibereho myiza mu nkambi ya Rusenda rivuga kuri iki kibazo cy'ubuzima buba bagenda na sida bavuga yuko bafite tabyadukundira kuko twagerageje kuvugisha umuyobozi w'iryo shiramwe kuri telefone y'ingendanwa tabyakunda ariko tuvugishije umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi Emmanuel Ntirampeba yatubwiye yuko iki kibazo bakigejeje muri ASR.
Iyo tubabajije rero twebwe nka abarongozi b'ikambi bakoma batubwira yuko barindiriye basavye bagize demande ariko batarishugwa barindiriye nabo kwishugwa kunsabo bagize.
Saba gwayi basidabo nyine bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'inzara muri iyi nkambi ahubwo n'abagendana indwara zidakira zirimo diabete ndetse nabo bantu bumuga nabo basaba ubufasha kuko nabo bibagora kunywa imiti babaha kwa muganga badafunguye. Ovedatse ngabo kubwijwe rya America mu Rusenda mu Ntara kivuye epfo.
Natumibutse nshuti mwese ko muri kumara bananya kumviza iradio ijwi rya America isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda unaho ni mamwanya yo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki iyo munsi Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2008 Levi mwana wa sa perezida wa gatatu wa Zambia yatabarukiye mu Bufaransa. Levi Patrick Mwanawasa yavukiye ahitwa imufuriha mu majyaruguru ya Zambia mu mwaka w'1948 ari uwa kabiri mu muryango w'abana cumi. Yize amategeko muri kaminuza ya Zambia harangije akora umurimo wo kunganira abantu mu manza mu mwaka w'1992 yagizwe vice perezida na Frederic Chiluba. Nibutse ko mu mwaka w'1989 yarakuriye abunganira Lieutenant General Christian Tembo waregwaga kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Kenneth Kaunda. Urubanza yararutsinze mwana wa sahita atangira gukundwa n'abatavuga rumwe na Kaunda. Mu mwaka w'1994 yeguye ku mwanya wa vice perezida nyuma y'imyaka ibiri avuga ko aseziye burundu kuri politiki yagarutse muri 2001 atorewe kuba perezida kandi yamamajwe n'ishyaka rye Movement for Multiparty Democracy MMD yabaye perezida wa gatatu wa Zambia ndetse no muri 2006 yongeye gutorerwa kuyobora Zambia. Igihe yari mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika abereye i Sharm el Sheikh mu Misiri perezida Levi Mwanawasa ajyanywe mu bitaro agize ikibazo cy'umutsi wo mu bwonko waturitse. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi yajyanywe kuvuzwa mu Bufaransa yitabye Imana ku itariki ya 19 Kanama muri 2008 ashyingurwa ku itariki ya 3 Nzeri n'abakuru b'ibihugu 10 nabande mu ijambo yavuze amusezeraho umupfakazi we Maureen mwana wa se yaragize ati wakundaga gukora utabaruka uri ku kazi wapfuye babaye kubera ko abantu batishimiraga ubwitange bwawe yuza kuba uri hano uyu munsi ukareba ukuntu abantu bahoberana byari kugushimisha Perezida Levi mwana wa sazi bukirwa cyane ku ruhare yagize mu kurwanya ruswa muri Zambia yitabye Imana afite imyaka 60
Jeti mwese mukundi radio hejuru ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimye mukubira yadufashe kugeranya ibiganiro twateguriye turashimye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu ubandanye umviriza ibindi biganiro vya radio hejuru ya Amerika.